kandi mwumva n'ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo, muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro radio y'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, nayo mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3.
Biyoza kumufata mu ijoro, no ariwo bagomba gufata mu gisoza baramutuma akabashefu. Ati ngo kari mu kwinjira ku biro, winjira neza atangora ntari nko ofisi, akakubaza ibyo hanyuma. Icyo bakubaza cyangwa yaho ujya bakakujyana.
Uyo ni Colonel Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi, avuga ku musirikare w'intwazangabo wo mu ikambi ya Mutukura mu ntara ya Cyankuzo yarashwe na mugenzi we mu ijoro ryo kwa gatatu. Turababwira kandi urubanza rwaciwe ejo kuwa kane na sentare nkuru ya Muyinga kubagirizwa ubugizi bwa nabi, tutibagiye nayavurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu kanya gato. Kureka duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero.
Urakoze Aloyizi, mwaramutse mwese abateze amatwi radio y'ijwi ry'Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa muri amakuru avugwa ku isi yose muranunga. Reka tuyahere mu gihugu cya Gambia, aho perezida mushasha wa Gambia Adama Barrow yahingutse mu gihugu ciwe kuri wa kane aherekejwe n'umugwi ukomeye w'abajejwe umutekano, akaba yakiriwe na kandi n'abantu sinzi bari bamurindiriye. Perezida Barrow yari yavuye ku mugwa mukuru wa Gambia Banjul agiye mu gihugu cya Senegal nyuma yaho Yaya Jame yahora aramutswe igihugu ahakaniye kwemera ibyavuye mu matora. Igihe yashika ku kibuga cy'indege, Perezida Barrow yaracungerewe n'umutekano n'abasirikare baturuka muri Senegal hamwe na Nigeria. Halifa Salah, umuvugizi w'urunani rw'abanyapolitike Perezida Barrow aturukamwo, yatangaje ko ibirori nyezi navyo kwigina itahuka ryiwe biriko birategurwa. Tubibutse ko Perezida Barrow yarahiye mu ndwi iheze aho yari muri Senegal. Umutegetsi mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko Perezida Barrow yasavye ibihugu bihurikiye mw'ishirahamwe CEDEAO ko vyoba biragumije abasirikare bavyo aho muri Gambia mu kiringo c'amezi atandatu. Muri Kenya, abaganga baharugwa mu majana bakoze imyerekano kuri uyu wa kane imbere y'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire mu kazi n'imirimo ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Abaganga bari kumwe n'ababaherekeje bari bafise ibyandiko bivuga ko ari ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwahagaritse akazi. Amezi abiri araheze abo baganga barahagaritse akazi mu ntumbero yo kwiyamiriza uburyo leta ya Kenya yanse gushira mu ngira amasezerano yo mu 2013 kubijyanye n'impembo yabo hamwe n'ibindi bibazo. Amasezerano basaba gushirwa mu ngiro avuga ko bongerwa imishahara yabo ku bice 180% mu mwaka uheze. Umucamanza wa leta akaba yaratangaje ko ayo masezerano ataho yanditswe. Leta ya Kenya yari yemeye gutanga uwo mushahara mu kiringo gito, yamara ikavuga ko abahagaritse akazi baca bakugwa mu mirimo yabo. Abanywanyi b'ishyirahamwe ry'abaganga bavuga ko biteze no kujya mu munyororo kugira leta imenye ko ikibazo cyabo gikomeye. Ibyegeranyo bitandukanye bimenyesha ko iryo hagarikwa ry'akazi mu baganga rimaze guhitana ubuzima bw'abatari bake. Bitekanije ko sentare isubira kumviriza ibirego by'abaganga ku munsi wa kabiri w'indwiza. Ibiro vy'umukuru w'igihugu na muri Leta Zunze za Amerika vyatangaje ko bizotoza amakori angana n'ibice 20% ku bidandazwa byinjira bivuye muri Mexique mu ntumbero yo gutoza amafaranga yo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexique. Uwo mugambi wateye icuka kibi hagati y'ibyo bihugu ko ari bibiri kuva President Donald Trump atanguye amabanga yo kurongora igihugu. Shane Spicer, umuvugizi mu biro vy'umukuru w'igihugu, yabwiye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ko ayo makori ategekanywa gutozwa angana n'imiliyaridi 10 z'amadolari ku mwaka akazofasha kubaka urwo ruhome. Spicer avuga yatangaje kandi ko uwo mugambi ujyanye no gusubiramwo itunganywa ry'ikigega cya leta muri rusangi, ukaba ari nawo inama nshingamateka izohera ko kwiga. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, President Enrique Pena Nieto wa Mexique yatangaje ko atazokwitabira inama yari itekanije kumuhuza na President Trump. ninyuma yaho President Trump atangarije ko uwo mubonano udakenewe ari hamwe uwo mutegetsi abandanije kuvuga ko atazotanga amafaranga yo kubaka ugo ruhome. President Trump akaba yatangaje ko atazobura uburyo ashira uwo mugambi mu ngiro. President Trump yaneguye kandi amasezerano ya Amerika y'uburaruko agizwe na Amerika, Canada na Mexique mu kuvuga ko Amerika yahombeye ubuzi amahinguriro hamwe n'amafaranga atari make. Mu gihugu cy'Ubwongereza umugambi wo kuva mu ishyirahamwe ry'umwe bw'ihugu vya Buraya uracafise inzitizi zikomeye. Leta irongowe na Theresa May yashikirije integuro yitegeko kubijyanye n'uwo mugambi. Abashinga amateka bakaba bafise ikiringo kiri munsi y'imisi y'indwi zibiri kugira babe bahejeje kugira icyo bavuze kuri iryo tegeko. Ivyo vyateye icuka kibi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi aho bagirize umushikiranganji wa mbere ko ari karakora ibishoboka byose kugira abahubishe. Iryo tegeko ryajanywe mu nama nshinga mateka inyuma y'imisi ibiri sentare nkuru y'igihugu itangaje ko ritegerezwa kubanza kwemerwa n'ubwo rwego imbere y'uko rishigwa mu ngiro. David Davis umwe mu banyepolitike bashikiye uwo mugambi amenyesha ko abanyagihugu baza barafashe ingingo yo kuva muri iryo shyirahamwe. Davis akavuga ko kurijyana mu nama nshinga mateka ari ukugira ubwo rwego rushire mu ngiro uwo mugambi imbere y'uko ritegwa ko igikumu n'umwamikazi Elizabeth. Ibiganiro kubijyanye n'uwo mugambi bitekanywa gutangura itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere. Umushikiranganji wa mbere Theresa May akaba ariko aragerageza uburyo bwose uwo mugambi utangura kujya mu ngiro bitarenze itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu. Icyo gikorwa kikazomara imyaka ibiri.
Ayo yara makuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internete radio yacu voa.com. Abifuza kutubona kuri Facebook ni voa radio yacu mu ijambo rimwe gusa. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yaraye iciriye urubanza abantu 18 bagiriwe n'icyaha cyo kwiyunga bakagira umurwi w'abasuma no kwitwaza ibirwanisho batabifitiye uruhushya. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yarakurikiranye iby'urwo rubanza.
Mu rubanza bw'ikibiriraho bwo kumuhingamo kuri ubu wa kane, sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yumvirije abantu 20. Muri abo harimo abasirikare indwi, umupolisi umwe n'abanyagihugu basanzwe 12. Abo bose bagiye barafatwa kuva ku munsi wa kabiri inyuma yaho humvikaniye amasasu menshi mu micungararo y'ikambi y'abasirikare imuyinga ahitwa ku Mukoni. Umushikiriza manza yabashengeje ku vyaha bibiri: kwiyunga bakagira umugwi w'abasuma ufite intumbero yo gusahura abanyagihugu hamwe no gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha. Abashengejwe bari mu migwi itatu. Ubwa mbere hari umugwi w'abanyagihugu basanzwe, abo umushikiriza manza avuga ko bavuye mu ntara ya Gitega baje kwibisha ibigwanisho. Kabiri ubugizwe n'abasirikare baturuka mu ntara za Gitega, Cankuzo na Ngozi, ariko benshi bakaba abo mu ikambi ya Mukoni y'Imuyinga. Abo bagirizwa gufashanya n'abo banyagihugu basanzwe mu mugambi wo kwiba. Umugwi wa gatatu ugizwe n'abakozi babiri bo mu kabare k'abanyamuryango ba Croix Rouge. Abo baregwa n'umushikiriza manza kuba ataco bafashije mu kumenyesha ko umutekano ubangamiwe. Umushikiriza manza yamenyesheje ko imbere yo guhungabanya umutekano mu kurasa ku munsi wa mbere, abanyagihugu b'Igitega bakiriwe n'umwe mu basirikare bo ku Mukoni abakirira mu kabare ka Croix Rouge. Abo banyagitega bafashwe benshi baturuka muri komine ya Mutaho. Uwaburanishijwe ubwa mbere yitwa Niyongere Ate yahoze ari n'umusirikare. Yahakanye ko ubusuma utari kumukura imutaho ngo umushikane imuyinga. Yabwiye sentare ko yitabye ubutumire bw'umusirikare, uwo nawe akaba yamusabye ko bufashanya mu guhindura ibintu mu gihugu. Asigura ko bahasanze abasirikare babaha inkoho baranka, maze aba aribo batangura kurasa mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Uwo mugabo yumvirijwe ubwa mbere yavuye yagirizwa n'abawe yabakuye iwabo imutaho ngo abahe akazi. Basiguriye sentare ko umutego baguyemo wobazwa we, uwo nawe yavuye abihakana. abandi banyagihugu basanzwe basigura ko bahendwa n'abandi ko bagiye kubereka akazi bose basanga bahuriye kukabareka kuwaruje imuyinga abo bose basigura ko beretswe aho bo bararukira basanga ni mwishamba basiguye sentare ko basanze abantu bambaye impuzu za gisirikare abari nabo bagiye mu byo kurasa batumbereza mu ikambi abasirikare bagirizwa muri ubwo rubanza baraburanye bose kiretse umwe abireguye beshi bavuga ko bahamagawe na ajida nkuru nziza atarengutse muri ubwo rubanza abandi nabo bakavuga izina rya Caporal FF Ndayikengurutse Fulgence abo babiri bagiye baravugwa ko bagiye baracyakuru umwe bakanabagirisha inama ko bofasha kugira ibintu bihinduke mu Burundi abenshi bisiguye ko batabumviye ariko bakaba batashoboye gusigura senta Caporal FF Ndayikengurutse Fulgence yagiye aravugwa kenshi ntihavuye aburana yasabye sentare kumuha irindi sango cyo kuburana amyesha ko amaze gatatu adafungura kandi ko yasinzikarijwe ubuzima niko gusaba sentare ko yomureka akazorengukana n'umushingwamanza hanyuma sentare yashimye gukorera konsiguro z'umushikiriza manza ubu nawe akaba yamenyeje ko kuva agifatwa yagumye agira amayeri menshi harimo nayo kugira iterabwoba ku bari baje kumufata aho yari inyegede mu gisenge cy'inzu sentare ikaba yafashe ko atacu yashimye kuvuga umugwe w'abakozi babiri bo mu kabare ka Croix Rouge bo basiguye ko batigeze baca ikanda ko abo bantu ari abagizi ba nabi imbere yo gusozera imburano umushyikiriza manza yasiguye igituma uwo mugwi utokwitwa uw'abagwanyi naho bari bafite ibigwanisho umushyikiriza manza asigura ko ari umugwi w'abasuma kuko utagira izina n'ubwire n'indongozi ziwiyitirira mu gusozera imburano umushyikiriza manza yasabiye imice ibiri ya mbere gufungwa imyaka 40 n'ihadabu y'imiliyoni 5 batazitanze bakazuhanishwa umunyororo w'agatsindikiro abakozi bo mu kabare basabiwe gutanga ihadabu y'100,000 batatanze nabo nyene bagahanishwa umunyororo w'agatsindikiro urubanza rwumvirijwe kuva isaha 7 z'umutaga rurangira isaha 12 inyuma y'isaha imwe gusa ugwakitse kwavuye rusomwa imice ibiri yakiriwe gufungwa imyaka 30 n'ihadabu y'imiliyoni 5 mu gihe zitorihwa sentare icyashinga ko buhanishwa umunyororo w'agasindikiro w'imyaka 25 wiyongera kuwo bakiriwe abakozi babiri bo mu kabare nabo bakiriwe umwe gutanga ihadabu y'100,000 by'amarundi batayarisha bagahanishwa amezi 6 y'umunyororo w'agasindikiro imuyinga mu buraruko bushira guseruka bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Burundi kandi hari umusirikare w'intwaza ngabo w'ipete rya majoro akorera mu ikambi yo kumutukura mu ntara ya Cankuzo yarashwe mu ijoro ryo kuwa gatatu n'umusirikare mugenzi we w'ipete rya Caporale. Mugenzi wacu Fidèle d'Antoine Nsabimana aratubwira ingene byagenze.
Umusirikare yarayapfuye arashwe ni majoro Karashira Dieudonné yahora jejwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza mu ikambi yo kumutukura mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bwo mu Burundi. Amakuru twavanye aho mu ikambi yo kumutukura amenyesha ko yarashwe n'umusirikare yitwa Ntawumvukiye Batazira Kadogo w'ipete rya Caporal Chef hari mu ijoro ryararekeye mu masaha yegera saa 3 z'ijoro. Amakuru twagiye turahabwa na bamwe mu basoda bakorera muri iyo kambi yo kumutukura amenyesha ko majoro Karashira yoba yagiye gufata Caporal Chef Ntawumvukiye amagiriza kuba yari mu bateguye igitero cabaye ku ikambi ya gisirikare yo kumukoni mwijoro ryo kuwa mbere watanguriye indwi. Ayo makuru aranyuranye cyane nayo twahawe na Colonel Baratuza Gaspari avugira igisigare cy'u Burundi.
Uko bizagenze ije mu ofisiye yirasanzwe ari mu ofisiye bita Dogarde. Ama mu gihe ari karagira garde hari haba abandi basirikare bita desantinere baba ari ku mazamu kuri posto y'itanu. Mu ijoro rero mu ofisiye Dogarde kenshi aratora umwanya ashatse agaca kukizura akaraba yuko bariko barakora akazi ko miro. Naho aso muma wuye aciye kuri polisi mo rero haraba hasi izina byagenze umusanzwe baramuhagarika naho umuntu uvuye indani baramuhagarika ati hanse ubyo turinde ati ukivuga hanyuma wivuze yasibandanye aho rero niho yagize isoni kuba hanyuma izina byamugendeye oriye dosere sete soma umenga niho yoba yashyira mura.
Amakuru twahawe n'abari hafi y'urwego rw'iperereza mu ntara ya Cankuzo amenyesha ko Kapwale Chef Ntawumvukiye yoba yavuzwe n'undi musirikare w'igisungerezi mu Ntwazangabo azi ku izina rya Nimubona. Yavuga ko Kapwale Chef Ntawumvukiye yoba afise icazi ku gitero cabaye mu ikambi yo ku Mukoni mu ntara ya Muyinga. Uwo musirikare Nimubona akaba yarasanzwe ari umusirikare wo mu ikambi yo ku Mutukura yari yafashwe ku munsi wa kabiri w'inondwi ku mvo z'amatoza ku bijanye n'igitero cabaye mu ikambi y'igisirikare yo ku Mukoni mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi. Aha naho Colonel Baratuza avuga ko umusirikare kugira ngo afatwe bifise uko bitunganijwe.
Ibyoza kumufata mu ijoro no ari wo bagomba gufata mu gisoza baramutuma akabashesha ati ngo cyari mu kwinjira ku biro winjira neza atangora ntari nko ofisi akuba bizye bizye hanyuma ahisho akubaza cyangwa yahuje bakakujyana nta musozo baza kuburira ngo bamufate gutyo ibyo niba
gushika saa mbiri zo mu gatondo z'uno munsi ikiziga cya majoro karashira cyari kikiri mu cumba cya Kapwale Chef Ntawumvukiye kuko yaciye yugarana kugira ngo abasirikare n'igipolisi bashobore kwinjira muri ico cumba vyabaye ngombwa ko bakoresha ivyuka vyokera bikoroza n'amusuzi kuko ta burenganzira twaronse bwo kwinjira mu ikambi. Inkuru twahawe n'abari muri iyo kambi zimenyesha ko Kapwale Chef Ntawumvukiye abonye asugerejwe n'ivyo vyuka yoba yaciye yirasa. Ayandi makuru ava muri iyo kambi nyene avuga ko Kapwale Chef Ntawumvukiye yoba yarashwe n'abandi basirikare yugura umuryango kugira yishikane n'inkoho yiwe. Ku bijanye n'urupfu rwa Kapwale Chef Ntawumvukiye rwabaye no munsi mu gatondo Colonel Gaspari Baratuza yatubwiye ko atararonka amakuru atomoye ariko akigizayo inkuru zivuga ko yoba yarashwe agiye kwishikana akamenyesha ko bidashoboka mu gisirikare cy'u Burundi. Mu masaha ya saa yindwi zo ku murango imodoka ya Ruseyaba niyayo mu bitaro bikuru vyo mu Cankuzo yavuye yinjira mu ikambi ku Mutukura gutora ikiziga ca majoro karashira igipagi kijana mu gisagara ca Bujumbura. Ku Mutukura muri komine ya Cankuzo, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi dusimbire mu Rwanda. Bimwe mu bice by'u Rwanda biracahangayikishijwe n'ibibazo byo kubura amazi meza kandi ahagije. Ni mu gihe gahunda ya leta y'imyaka indwi yo yizeza ko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turimwo abanyarwanda bazoba bafise amazi meza kandi ahagije ku gipimo cy'ijana ku ijana. Iyi nkuru tujishikirizwa na mugenzi wacu mu Rwanda, Eric Bagiruwubusa.
Ubwo biba bigenza bite?
Ugira ngo ukureho umwanda.
Umwanda ugenda ukandagiramo?
Nyine wegeza hirya utwo hejuru.
Ibi bikagenda agasigara ameza. Ugira gutya nyine ameza amaba akagenda agasigara ameza.
Turi ku kiyaga cya Kidogo mu Karere ka Bugesera mu Murenge wa Rilima, aho abaturage bagenda baza bavoma amazi. Tubwire ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa muri aya mazi.
Ibikorwa byinshi bikorwa muri aya mazi ni ukurobwamo amasamake, amafi. Ibindi bikorwa bikorerwa muri amazi ni ukuyavoma kugira ngo ajye gukoreshwa mu ngo z'abaturage. Ndebye ahanini ni cyo akoreshwa cyane cyane.
Ndabona abantu bagenda bakandagiramo. Bihura bite kugira ngo uzafate amazi ameze gutya? Uyasangiye n'inka, uyasangiye n'izindi nyamaswa, urayanyoye, urayatekeshe, bihura bite?
Mu by'ukuri bite nuko twabuze amazi meza nka robine. Aya mazi niyo twifashisha ariko akenshi akoreshwa ari kwatetse.
Ibibazo by'amazi hirya no hino mu Rwanda ubyumva atabyigereyeho, araho bishobora gukomeza kumubera inkuru mbarirano.
None kugira ngo umuntu ajye mu kiyaga ndabona hari abagenda bazinga amajipo, abazinga amapantaro, bambaye n'inkweto.
Wapi rugenda bambaye ibirenge?
Ibyo ni ibyari Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ibiri muri ako karere gakunze kwibasirwa n'uruzuba ni nabyo bigaragara mu bice bimwe na bimwe by'i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Mu murenge wa Kanombe Kicukiro mu mujyi wa Kigali uko imyaka ishize indi gataha, uko hasize ni kuhasanga. Mu kagari ka Busanza bavoma ibiroha biri mu gishanga babisangira n'inka, ari nako imodoka zibitamo imikungugu. N'ibidendezi bahaye izina rya Nyirakanamba. Kuri iyi nshuro twasanze abana bari baje kuvoma babanje kwiyambura basirita n'umwe ku wundi.
nsanze mwoga mu yakoze ikigende
turakaraba tukanayatekesha hari nabayanywa kubera tutabona amazi ya robine
none uri yari marapfuniramo kandi murayavoma
cyaraducanze n'upfa kunywa ko tuyabonye
nawe uri kubona nyine iki ni ikibazo namwareba ubwo mu gikemura
ikirenze kuri bikanombe hafi y'ibibiroha hari umuferege ku muhanda ku buryo imvura iguye kushumura ijyana muri ibibiroha abavoma aha hari igikoko abavoma beretse ijwi rya Amerika bavuga ko ari imbwa gihambiriye mu mufuka cyatangiye gutuza ukihagera utangira kwipfuka ku mazuru
dore yarabuze iyo umuntu acihanga byonyine atareba ipfuka kubera umuntu ko wonyine ubukabije byo byonyine banza mvuka umutwe ukonuka
Mwamenye gute ko arimbwa?
Nawe nyine urabyibwira si n'ubwa mbere akenshi nahangaha bakunda kuzihata nk'igihe nk'umukira abayoroye imbwa gutyo ayororeye mu gipanga akabona imaze gusaza agashaka nk'umuntu aha amafaranga akayimujugunyira
Aya mazi wayogesha amasahane?
Bireke nabyuzi turayogesha neza Azibye n'amasahane nanye ndayoga
None wogesha amazi amasahane asa kuriya bigenda bite kujya kuyariraho bigenda bite
Nyine urayanika kuma yitayanitse nyine nizanzoka hari ibindi
Icyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye ubutegetsi buvuga ko buzaba bwarubatse inganda zihaza imijyi yose na metero kibi 340 ku munsi by'amazi meza Imibare yo mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 igaragaza ko umujyi wa Kigali wonyine ukoresha metero kibi 190 z'amazi ku munsi mu gihe hakenewe 2020 mu 2017 ku munsi ku butegetsi bw'Ikigali buri munyamujyi mu 2017 azaba akoresha litiro 80 z'amazi meza ku munsi ayavoma muri metero 200 naho umunyacyara azaba akoresha litiro 20 avoma muri metero 500 imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare igaragaza ko mu 2010 Abanyarwanda bari kuri 74% babonaga amazi meza naho mu 2015 uko bari kuri 84% ni imibare bigoye kumvisha bamye bari mu bibazo by'urudaca bishingiye ku mazi imibare nk'iyihari na bamwe mu badepite bayikemanga nk'uko babigaragarije ministre w'intebe Anastase Murekezi mu mwaka ushize mu bisobanuro yatangaga ku bibazo by'amazi isuku n'isukura
urasanga umurongo w'amajerikani jaune yanduye kuri za Bonne Fontaine abantu barakoze akabuga kugira ngo baganireho kubera ko amazi ari makeye
nkuko bigaragara muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 2017 biteganijwe ko amazi azaba agera ku banyarwanda ku gipimo cy'100% ari meza kandi ahagije umwaka ushize wa 2016 mu mibare itangwa n'ubutegetsi amazi yari kuri 84.3% birumvikana rero ko umuntu wese wumvise iyo ntero kuri icyo gipimo cy'amazi meza kandi ahagije Mu mpera za 2017 nta shiti kwa gitegerezanyije ikizere nubwo hamwe na hamwe impinduka kuri ibibazo by'amazi zikibabereye inke
dukurikije imihigo yahizwe mu myaka itambutse kuko imyinshi yagiye isohora kandi tukayibona harimo ni gahunda yatangijwe ikibuga cy'indege duhamya ko nibindi byose tuzabigeraho
Eh bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi Abateshejwe izabo bo muri site ya Mutaho mu ntara ya Gitega bavuga ko umubano hagati yabo n'abasigaye ku mitumba muri rusangi wifashe neza ariko naho biruko bavuga ko hariho ukwikekana kuvuye ku mvugo zimwe zimwe zo kubatera ubwoba zivurwa n'abasigaye mu mitumba zitabaremesha naye abajejwe intwaro muri ico gice barabaremesha ni inkuru dushikirizwa na Raisa Inamahoro
Site ya Mutaho yazindutse irakogwa mu isakwa ry'ibigwanisho kwa gatatu mu gatondo ibarizwamo bateshejwe izabo bagera ku 5000 amakuru ahurizwa ko nabajejwe intwaro cyo kimwe n'ababa muri no site ya Mutaho yemeza ko iryo sakwa ryari rigamije gusuzuma niba atabigwanisho vyakoreshejwe mu gitero cagabwe ku ikambi ry'abasirikare ya Mukoni iri mu ntara ya Muyinga canke ko ababikoze bo babinyegeje muri no kambi yabateshejwe izabo vya bivyo bigwanisho canke abakoze ico gitero na atowe muri site ico bikoze bamwe mu banyagihugu baraneguruko kwikekwa kuko kubgabo bishobora kubakwegera karambaraye
bgatuti amahoro vyukuri akwiye kuba ku muhuto umututsi n'umutwa araho bikesa ringaha bakaza bakasaka mugabo mu misi heze harabaye intuze grenade turika ngaha nyene ku muntu mbonera kure yanakomeretse umwana nuko ico gihe ntihabaye isakwa kumva ati yo grenade yironse gucya kumbure n'igikorotsi va hejuru turakeneye ko mu mitumba naho nyene igihabonetse ikintu kigaragaza naho ni hasakwe gishigwa habona nawe nyine tubone ko vyukuri amahoro arondegwa hose birumvikana gihe yahagizwe ubusakwa ubundi nawe akaboneka ko ikintu hasakwe haba hari nko wokingirwa n'utokingirwa
ikindi kiragishinga begeranijwe muri site ya mutaho igwiriyemo ubwoko bw'abatutsi ni imvugo za bamwe bamwe mu basigaye ku mitumba Hakizimana Yozefu ni cegera c'urongoye site ya mutaho aratubwira zimwe muri zo mvugo
bagenda baravyina indirimbo zidutyoza bavuga ko bazoturasa kandi niyo batavuze ivyo hari amajambo usanga bavuga hijya no hino batera ubwo abantu bamwe bamwe muri site tukabifata nko urusaka umugabo yumaze kuvyumva kuri babiri batatu turagira amakenga ko nko mu minsi hariho abantu bigeze kuba bavuga ngo bazodusanga muri site kudututumura ibyo rero twebwe baducivuta kandi badutera ubwoba ariko gituma tuvuga tuti abatware ni barabi bakurikirana ibintu hakiri kare kuko twe twumvise amajambo aducivuta avugwa n'abantu bazigaye mu mitumba twe turi ngaha muri site ntibiduhumuriza kandi ntibitwubaka
Mustaneri wa komine mutaho Denini yo muhanyi arahumuriza abibaza ko hari injyane zifatiye ku butandukane bw'ivyumviro vya politike zishobora kwadukaha agira ati
nkatwe ko ajejwe intwaro duhagarariye umutekano w'abanyamutaho bose atanumwe avuyemo intwaro turi ngaha kugira ngo tuze turamira hena abantu baba bahandwa ku rurimi bakabura kuja kubikogwa ahubwo bakaza barakwiragiza amajambo ashobora gucu ivutu n'umutima abandi kuko ijambo lirubaka iyo rero ururimi urukoresheje mu bitubaka nako rurica twoca tugira ko mbere tubahanura yuko henizo mvugo zityoza abandi zohagarara muri commune turongoye
site ya mutaho yegeranirijwemo abateshejwe izabo inyuma y'intambara yo mu mwaka w'1993 abenshi muri bo akaba arabaje bava mu mitumba itandukanye igizi no commune Muri site abateshejwe izabo muri komine mutaho mu ntara ya Gitega Kaisal Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
Yimwumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ubu naho nimwumviriza ijambo ry'intangamarara ibashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'umwe za Amerika ku bibazo binyuranye birabisi
Inyuma y'imyaka 22 y'ubutegetsi bw'agahotoro ku ntwaro ya president Yaya Jame, Gambia muri iki gihe ifise president mushasha Adama Barrow ukurahira kwiwe kwabaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere y'umwaka w'2017 muri ambasade ya Gambia ku mugwa mukuru w'igihugu cha Senegal Dakar kubera impamvu ziwe z'umutekano mu gihugu ciwe inyuma y'uko yemeye mu ntango ko yatsinzwe mu matora mu ntango z'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2016 Yaya Jame yarisubiye ko aranka kuva ku butegetsi Mu nyuma yaho yaragerageje kwitwarira ivyavuye mu matora muri sentare ivyo bidakunze yaciye atangaza amategeko yo mu bihe bidasanzwe Ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi yo mu karere ko muri Afrika mu burengero CEDEAO ryari yamirije buno nyene akigoroka President Jame kuguma ku butegetsi Ishirahamwe CEDEAO ryari yemeje ku vyerekeye demokrasi muri Gambia mu gutegekanya inteko zijejwe kubahiza ivyavuye mu matora mu gihe Yaya Jame yari kwanka gutanga ubutegetsi Inyuma yo kwiryo shira hamwe rirungitse inteko zaryo ku rubibe rw'igihugu cha Gambia nibiganiro ku munota wa nyuma by'abategetsi bo mu karere ko muri Afrika mu burengero Yaya Jame yaremeye kuva ku butegetsi biciye mu mahoro ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere ivyo byatumye president yavuye mu matora Adama Barrow agaruka mu gihugu ciwe cha Gambia leta zunze ubumwe za Amerika zarakiye neza ihererekanywa ry'ubutegetsi biciye mu mahoro muri Gambia Amerika yarakeje president Barrow umunsi yarahira President Yaya Jame yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1994 inyuma ya kudeta yapfunze abamenyesha makuru n'abanyepolitike batavuga rumwe nawe batari bake igihe yamaze ku butegetsi. Perezida mushasha Adama Barrow yiyemeje kurekura abantu bose bapfunguye ivya politike no gukora kugira ubutunzi bunaguke muri Gambia. Leta zunze ubumwe za Amerika zirahayagiza kwiyemeza kwa Gambia ku vyerekeye demokrasi no kwifata abanyagambia berekanye mu kiringo c'indwi zitari nke zirangiye zikaba zishima ingingo ya President Jame yo kuva ku butegetsi biciye mu mahoro leta zunze ubumwe za Amerika zirashimira ishyirahamwe CEDEAO n'ayandi mashyirahamwe mu karere kuba yafashe iya mbere mu gutorera inyishu ibibazo byari muri Gambia Amerika irashyigikiye akamo katewe na President mushasha Adama Barrow kuko abanyegambia bosubira gusenyera ku mugozi umwe ku vyerekeye kazoza k'igihugu cyabo leta zunze ubumwe za Amerika zirashima imigenderanire myiza hagati yazo n'abanyagambia zikaba ziteguriye gukorana na President Barrow na leta yiwe kugira bashike kuvyo abanyagambia bose bifuza
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'umwe za Amerika Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birabandanya, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Amakuru avugwa irya nino ku isi nayo twayashikirijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.